Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Turabaramukije nshuti namwe bakunzi mwiko mukurikirana ikiganiro yaga muri kano kanya. Kuri mikro muteramanye na Maria Karori nini nahazwe mbaye kaza makuru twabateguriye kwa rino genekerezo. Mu rusenda ishyirahamwe Horo Chad ryarafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa by'ibigo bitanu bakiri bato bakiniramwo Centre Jeune n'ibyo ikigo kimwe abana bigishirizwamo imikino Espace Amidanfa. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko ataburyo rigifise bwo kubandanya ririha abakozi babikoramwo. Ni nkuru twatohorejwe na Ntirampe Emmanuel.
Ivyo bigo vyari bimaze kuba aho abana n'imisore bidagadurira mu mikino ingisho n'impanuro zitandukanye. Iyo gagwa ryayo rikazotuma ingaruka mbi nyinshi kuri ugo gwaruka. Umukuru w'umugwi ujejwe gukingira agateka k'abana bigira Imana Musa agasemerera ko ibintu bitari bwabe byiza cyane bigiye ahubwo kuyangara mu kambi mu gihe atacokorwa vuba ngo haboneke ukundi ivyo bigo vyahezwa bigatunganywa maze bikugurugwa.
Iyo ngingo yari isa niyavuzwe byari byavuzwe n'abantu bo muri Orchard ko bashobora kugara ibigo bisanzwe byakira abana kuri nivo y'iwabo, ariko bivanye n'ingene twumvise twebwe duteye amakinga kubera ko abana bari basanzwe bamenyeye kujya mu ibyo bigo bakagira n'ababakira n'ababarabafasha mu byiyumviro. Twaragerageje gusaba nk'abantu dusanzwe dukorana nabo kugira babashe kureka ibyo bigo bibashe byakira abantu. Twarabonye ko bishoboka ko bashobora kureka kuko n'ubu tuguma tudodora kugira turabe ko ibyo bigo bashobora kureka.
Kubwo ababyeyi babo bana niyo misore kuva aho babyumviye baguye mu gahundwe bakavuga ko ari ibintu bidashoboka bakamenyesha ko koba ari agahombo kanini cyane kuko byakingira ubuhumbu n'ingeso mbi zindi kuri ugo gwaruka bikaba byatanga inyigisho nziza kuri benshi muri abo ngaha mu ikambi.
Twebwe ibyo bintu tukivyumva ntabwo twavyakiriye neza. Iyo Centre Jeune yadufashiriza abana cyane cyane kubarinda mu kujya kwangara cyangwa kwonona imirima y'abantu. Icyo twasaba hashyeri ni uko bogira ibishoboka byose bakuvugurura icyo kigo kuko cyadufasha ku bijyanye n'abana kandi kikaturinda ingorane mu miryango, mu babanyi. Kuko abana umwana wawe wicaye uzi ko ari muri Centre Jeune ntiwitega ko hari umuntu aza kubara umwana wawe yanyibye cyangwa yamvuniye ikigori cyangwa na Orchard basi niba ubona utahe waheze yongere kudodora hamwe aho rikura.
Tumenyeshe ko ivyo bigo bivugwa ari bitanu mu kambi yose ku rugero rwa kimwe kimwe kuri site canke se mu karere n'ikigo kimwe c'abana batutuzi nk'umugenzi w'umwana.
Ibukavu ikambi zari zegeranijemo impunzi z'abanyarwanda z'inyabibe n'ikibanda mu karere ka Karehe zari zigaragara imbere y'uko itariki ya 23 Kigarama igera. Iyo tariki ya 23 niyo yari yamenyeshejwe ko izobera ko amatora yahavuye aba ku itegekezo ya 23 Kigarama guheze mu gihugu cyose cya Repubulika y'Intwari Rusangi ya Kongo. Mu kurangiza tugaruke mu ikambi ya Rusenda. Igisata cha leta kijejwe ibikorwa byagutse Agence Congolaise de Grand Travaux gifatanije ni societe yo mugabane wa Afrika Africana byasubiye gutangura kandi ibikorwa byo gusanura amabarabara makuru makuru yo mu ikambi ya Rusenda. Ibyo bikorwa bikaba byari byahagaritswe abakozi bayo ma societe abiri bagiye mu karuhuko ko kurangiza umwaka n'ivyo gusanura amabarabara 50 ahuza ibigwati 50 byo mu iyo kambi ya Rusenda. Bimenyimana Emmanuel yadutohoreje iyo nkuru.
Iryo sanurwa ryari ryahagarikijwe itariki 21 Kigarama umwaka uheze kugira abakozi bayo mashirahamwe baje mu karuhuko ko guheza umwaka. Amabarabara yose yarakozwe kiretse ayasaba ibitarugwa. Amabarabara yo mu nkambi ya Rusenda akeneye gusanurwa afise birometero 7. Ishirahamwe CNARD zirafasha muri ibyo bikorwa. ASGT na Africana amashirahamwe yubaka amabarabara afise abakozi 27, abasangwa 12, impunzi 8, ASGT na Africana abakozi 7, abakenyezi 5.
Turabishima kuko ari ngira kamaro kuri twese. Nk'iryo barabara rije murenge rizodufasha kubera abanyamurenge mu kumanukana ibikorwa byabo ibintu byabo bwirije bari iterambere kuri twese.
Azoheza inyuma y'amezi atandatu ibikorwa byo gutsindagira guca imifuregi no gushiramwo urucekeri ku barabara rica mu nkambi rija imurenge. Menya ko impunzi z'abarundi zo mu Rusenda zirindiranye umunezero mwinshi impera y'ibyo bikorwa.
Nino kuri iyo nkuru yabimenye Imana ndangirije ko yagayo no munsi. Bisimwa Serge yabateguriye ayobowe na Kaura Yakobo ndamukengurukiye cyane. Kuronka amahoro n'amahonda nico cipfuzo ca Maria Karori kuri mwebwe mwese mwayikurikiranye naho butaha.